twese turirabura tuzotwera hirabura rero kuko twese turirabura umutene gedete gyo batirabura azotora hera garuka mu zuru
imbere y'ikigo ndangakaranga cha zone buruhukiro aho ni muri commune ya Rumonge niho inzira guhemuka z'umugambwe Frodebu zatunganije imyemamazo ku matora yimirije yibwirizwa nshingiro mu butumwa yazanyiye abanyarumonge icegera c'urongo uyu mugambwe Sanya Frodebu ari we Leonce Ngendakumana yasavye abanyarumonge kutemeza integuro yibwirizwa nshingiro rishasha kuko kubwiwe atari ubugombe bw'abanyagihugu
abo bavuga bati byasabwe n'abanyagihugu ko birirwa baratwirigihugu cyose bagomba bariko basigurira abanyagihugu ibishasha biri mu ibwirizwa nshingiro mwari mwumva twaragahaze ngaha barabyisabiye none we wagiye kwandika ibindi batasabye ucuza kubasigurira ibyo murumva ko bitumvikana hari abatubwiye bati batubwiye ko uzoza kuvuga oya azo bariko aratara agatwe aba bantu rero bariko batoteza abantu bigisha oya murakwiye kubasabira ku mana
Leonce Ngendakumana yongeye ahamagarira abanyarumonge kudatinya gutora irangi ryirabura aha akaba basigurira igituma atari umuvumo
tuzotora ahirabura aha abakoze urupapuro bakoreje amafaranga ya leta none bagiye barafata amahera ya leta barayonona bashyira umukoshi ngaha sibyo bacarungika mu banyagihugu barungitse umukoshi mu banyagihugu ibi byonyine byo kugaya abirabure cyembera n'imiduga myinshi bagira muri hirabura amakoti mbona bambara mbona yirabura none bagira mu mibiga y'imikoshi bakambara amakoti y'imikoshi no kuvuga rero buhoro buhoro uzogenda ugororotse umeze neza utore ukuza ubusa jewe ndi umwirabure ndemeje kumwirabura afite agaciro apana kuza barazanjye ibintu by'abakoroni b'abazungu
ku metero 300 uvuye ku ibarabara rikuru ry'ikaburimbo ni ho abanywanyi b'umugambwe Sabanye Frodebu bari batunganije iyo myimamazo yabo bakaba bayitanguje bacerewe isaha n'igice Jean Bosco Ntamituriro arongoye uyu mugambwe mu ntara ya Rumonge akavuga yuko babanje kuburabuzwa
musanteri yaciye atwangira atubwira ko hafashwe na meri ya Bujumbura nibyo byanditswe twaciye dutora iburuhukiro twatoye ku isoko kuko na CNDD-FDD niho yakoreye n'indi migambwe yose niho bakorera mugabo tuhashitse chef de zone yaciye atwangira amaze gutwangira aca tutegeka ariko tworandura amadarapo y'umugambwe Sabanye Frodebu kugira ngo ntituhakorere buramatari w'intara ya Rumonge yaciye adufasha aravuga ati ahubwo ko mbona bibaye gutyo ati ambariye ko harya ahantu iko isoko batarayugurura mata abantu boshobora kuhakorera umugambwe ndabwira buramatari ati none nimba bajya baciye mu makosha mukosorera ku mugambwe Sabanye Frodebu wonyene niwe mwirukanye mwatwirukanye mu Rumonge niburuhukiro kuri centre muratwirukanye iyaba badufata kumwe cyari byiza ariko ntibadufata kumwe hariho abashigwa imbere abatari mu mugambo CNDD-FDD ntibabafata kumwe
Musanteri wa commune Rumonge arahakana ibyo bishikirizwa n'userukira umugambo Frodebu mu ntara ya Rumonge Musanteri Celestin Nitanga avuga ko uyo mugambwe utemerewe gukorera mu gisagara ca Rumonge kubera wabimenyesheje uteba gutyo ikibanza wari wasabye gukoreramo kiba camaze gufatwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bo muri zone ya Rumonge nayo kubona batakoreye ahabona ku isoko y'iburuhukiro Musanteri wa commune Rumonge yamenyesheje ijwi rya Amerika ko uyo mugambwe Frodebu utashobora kuhakorera kuko iryo soko ricubakwa iburuhukiro muri commune Rumonge Christine Munezero ijwi rya Amerika.